Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabamukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki 18 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2017 muri kumwe na Fidel Niyongabo kuri mikro muri iki gitondo.
Igihugu hariho n'ibindi bibazo nuvuga ntibirihuta cyane uyu munsi kugira gutyo kumva ngo hariya ngo habuze umuntu hariya hapfuye umuntu ibibazo by'umutekano byo hokogwa iki kugira ngo abantu bose bumve yuko batekaniwe.
Ubu ni agatondo rwasayoboye umugambwe FNL tavuga rumwe na Leta y'Uburundi avuga ko kamaro ko gushinga Leta y'Ubumwe mu Burundi. Inyuma y'ibiganiro n'umuhuza Benjamin Kapa, iyi nkuru n'andi makuru tubafitiye turagaruka ko mu kanya. Kamera dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino, amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse neza Rosine.
Mwaramutse Fidel, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere ku ihiganwa rigira rya 31 mu nkino z'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAN 2017 ribandanya mu gihugu cya Gabon kuri uyu wa kabiri. Inkino zahuje imigwi iri mu mugabane de, urukino rwa mbere rukaba rwahuje Ghana na Uganda. Urukino rwaheze Ghana ifise igitsindo kimwe ku busa bwa Uganda. Mu rukino rwa kabiri Mali yatanye mu mitwe na Misiri, iyo migwi uko ari ibiri ikaba yatahukanye ubusa ku bundi. Nayo kuri uyu wa gatatu hatekanije guhura imigwi ya Gabon na Burkina Faso mu rukino rwa mbere. Urukino rwa kabiri rukaza guhuza Cameroon na Guinea-Bissau, iyo migwi yompi ikaba iri mu mugabane A. Tubibutse ko izo nkino ziko zibera muri Gabon zizohuza imigwi ishika kuri 16 ihurikiye mu migabane ine. Zatanguye ku wa gatandatu itariki 14 z'uku kwezi kwa mbere, zikazohera itariki 5 z'ukwezi kuza kwa kabiri. Prezida Jammeh yatsinzwe amatora muri Gambia, yatangaje ko igihugu cinjiye mu bihe bidasanzwe, etat d'urgence mu rurimi rw'Igifaransa. Inyuma yahakaniye ivyavuye amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi guheze, yatsindiwe na Adama Barrow asanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kabiri kumbonesha kure, Prezida Jammeh amenyesha ko iryo tegeko rizohinduka ari uko sentare nkuru y'igihugu igize ikivuga ku bijyanye n'ibirego yashikirije mu by'umugambwe wiwe, ahavuga ko amatora yabayemo ubunyonyezi. Ni mu gihe sentare nkuru ya Gambia yategerezwa kuba yaraciye urubanza itariki 10 z'uku kwezi kwa mbere, yamarikaba yaragungurije mu kwezi kwa gatanu bivuye ko hari amakenga ku bijyanye n'uko ibisikanya rishobora kubamwo intureka. Kuri uyu wa kabiri muri Nigeria, indege ya gisirikare yishe abanyagihugu bashika kuri 50 mu gihe yarigamije gukora igitero ku bagwanyi ba Boko Haram. Ibisasu byayo bikaba byahavuye bitumbera hari impunzi. Perezida Muhammadu Buhari wa Nigeria yatangarije ku rubuga rwe rwa Twitter ko ababajwe n'ico gitero cyakoze ku banyagihugu bo mu gisagara cya Ran muri leta ya Borno. Perezida Buhari amenyesha ko abacitse ku icumu bazoshumbushwa. Ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF mu mfunyafunyo rimenyesha ko ico gitero cyahitanye abantu bashika kuri 52 n'abashika kujyana 200 bakaba bakomeretse. Umuryango mpuzamakungu wa Croix Rouge watangaje ko nawo nyene wabuze abantu 6 mu banywanyi bawo. Icyo gitero kibaye mu gihe igisirikare cya Nigeria cyari cyatangaje mu minsi iheze ko gisa n'icyigaruriye akarere ka Borno gacumbiswemo n'abagwanyi ba Boko Haram. Imyaka 8 iraheze ako karere karangwamo intambara yahitanye abantu bashika ku 200,000 n'abaharugwa ku 2,000,000 bataye izabo. Umugwi w'abiyahuzi Al-Shabab ukorera muri Somalia, uwo bawarishe umusirikare aturuka mu gihugu cya Uganda, yari yarafashwe kuva mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'2015. Ibyo byasohotse muri video yashizwe habona n'uwo mugwi. Umugwi wa Al-Shabab umenyesha kandi ko uwo musirikare yishwe azwi ku izina rya Masasa, akaba yafashwe mu gitero cyabereye ku kirindiro cy'abasirikare baturuka muri Ghana kiri mu gisagara cya Janaal, ku birometero 120 uva ku mugwa mukuru wa Somalia i Mogadisho. Abasirikare 19 baturuka muri Uganda bakaba barasize ubuzima muri ico gitero. Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yari yatangaje ko bamwe mu basirikare biwe bigugu chiwe bagizwe imbohe na Al-Shabaab yamara nta gitigiri yatangaje iyo video isotse kandi nyuma y'iminsi ibiri umugwi wa Al-Shabaab uhimbaje gitero cya mbere wakoze ku kirindiro cya LAD igitero cyahitanye abasirikari 140 baturuka muri Kenya n'abatari bake bagizwe imbohe gushika ubu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika rikaba ataco riratangaza kuyicwa ry'uwo musirikare Mugiasiga imisi ibiri userukira leta zumwe za Amerika muri ONU Samantha Power ngo arangize kiringo ciwe uyo mufasoni amenyesha ku Burusiya bangamiye Amerika mu mvugo ifobetse ambassador Samantha Power yaneguye inyifato ya Donald Trump kubijanye nuko yagize amakenga ku matohoza yakozwe ni pereza rya Amerika kukwivanga ku Burusiya mu buzima bwa Amerika ivyo ambassador Power yabishikirije nyuma y'amasaha make president Vladimir Putin w'u Burusiya akanye ko ibiro vyiwe atankuru bifise zishira habona ubuzima bwa Trump president Putin akavuga ko abasohoye urwandiko kuri Trump yatowe kurongora Amerika ari bo babi cyane ambassador Power yatangaje kandi ko ibihano byasohoye n'ibiro vya president Barack Obama ku Burusiya ataco bizomara mu gihe u Burusiya budahinduye inyifato nyabuna ko ari bishobora gutera intege ibindi bihugu aha kavuga nka Irani na Korea ya ruguru abavyiheza bakavuga ko naho biruko bigoye ko abategetsi babiri President Putin w'u Burusiya na Trump yatowe kurongora Amerika bazokumvikana igihe kirekire bivuye ko bompi batoroshe Inama nshinga mateka y'ibihugu vya Buraya yarayigenye uwirongora mushasha Antonio Tajani aturuka mu gihugu cy'Utaliyano akaba yatowe inyuma y'inshuro zine Tajani yahoze ari umuvugizi wa Silvio Berlusconi yabaye umushikiranganji wa mbere w'Utaliyano
Urakoze Rosine ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC umwanya wa makuru yo mu karere. Abitabiriye ibiganiro by'umunsi umwe byahuje abatavuga rumwe na leta ya Burundi gusa n'umuhuza Benjamin Kapa bumvikanye ku bibazo munani byo binkingi y'ibiganiro nyenizina harimo guhagarika ubwikanyi kibazo ca manda ya gatatu y'umukuru w'igihugu n'ibindi hasabwe ko leta ya Burundi yotanga imbabazi ku banye politike bakurikiranwa n'ubutungane kugira ngo abegwa n'ibibazo biri mu Burundi bose bitabire ibiganiro ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari yarusha muri Tanzania
Ikibazo catwaye umwanya munini hagati y'umuhuza n'abatavuga rumwe na leta baba bavuye mu Burundi canke abahunze igihugu ni kibazo cerekeye ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu abavuye hanze nka Frederico bamvuga inyumvira atwara umugambi wese abanyafredebu ati niwo muzi w'ingorane
ikintu camandigira gatatu Bujumbura ifatako ari ikintu gisa n'icaheze nako tumubwira tuti habe namba nyabuna imandigira gatatu niwo muzi n'iyo pfundo ry'ibibazo u Burundi bufise ati kuko twebwe ku bwacu tubona ko ari guhakana iryo abantu babapfunditse kandi wari umukuru w'igihugu cha Tanzania ukibikinge na yamasezerano yatugoye tukayaronka duhavye umuntu yoza ari wenyene kubera kurondera ubutegetsi ngo ndayafuse kwa rukurondera akarambaraye ku Burundi umutekano n'ikibazo tugwiza kushimikira ko twese n'ivyo bangoma ko turondera abantu badufasha kukuribuganisha mu gihe gutubarondere mugabo ntituzoshobora kugira amahoro ngo dutegure amatora ivyo bitavuye mu nzira kuko acavuga ati ngo kwitegura amatora mu mwaka w'2020 turambwira tuti ntibikunda ayo matora yoshoboka gute hari umutekano muke abantu bakiri mu gahinga abanyepolitiki bari hanze wa matora tugategura gutu umwanya waheze wamariye yuko nini yahirahiraga akahindura bwirizwa nshingiro amenye ko ariwe atamwe gusasa amaraso mu gihugu ndetse kubandanya gusasa amaraso mu gihugu n'ibyo arimo aragira ariko akihangana tukaganira ntahindurije bwirizwa nshingiro bizodutuma dushobora kuganira mu byukuri
abandi bati ico kibazo c'ikiringo kigira gatatu c'umukuru w'igihugu caraheze Jacques Bigirimana atwara umugambwe FNL
ikibazo ca cibiringo vy'umukuru w'igihugu cararangiye ivyo ntibikirimwo no gutegura amatora yo mu 2020 ayo nayo imigambwe itari mikira avuga iti amatora nivyo mugabo tuzoyajamo gute niki cuka ki hagati y'ubutegetsi n'imigambwe itavuga rumwe nayo ivyinzwe twicarira tukaraba kuntu rero ico cuka gituma bamwe bavuga ati twindi dutaha twokwicwa kivaho mugi ibintu vyaturwa zeme manda ibintu vyiki tubibandanije nitwofa tuvuye muri ibi bintu
Leonardo Nyangoma atwara umugambwe SNDD yahunze Burundi yatumye umuhuza ko yogondoza leta ikemera kwicarana nabegwe namatati bose.
Twanamubwiye yuko ingorane nini zibuza yuko ibiganiro bitangura koko ni leta yitoza utunyoni ivuga ngo dushaka kuganira uyu n'uyu niyo ikwega amaguru kandi kabegira nkana abantu birwa barapfa abantu birwa barahunga kandi mu gihugu baririmba ko hari amahoro kugira ngo irambe ishike n'umwaka w'2022 atakiraba itaranyiganyizwa.
Aho bamwe mu bavuye mu Burundi nka Jacques Bigirimana arahafitiye inyishu ko leta yotanga ikigongwe ku bafise imitahe ibakurikirana.
Amamanda agirwa n'abantu, abamanda afutwa n'abantu, ivyo vya amamanda politiki imeze neza n'amamanda aravaho ni ibintu bibisanzwe cyane.
Ikindi kibazo cashikije umuhuza nabamvuga inyumvira n'amakenga kwihonyabwe ukora ishobora kuba
yatubari ati kubwanyu mubona genocide ishoboka mu gihugu cy'u Burundi twamubariye tuti turavye ibimenyetso tukaraba inzankane zirimo zirigishwa nkuru nzankumbure iyo batibaza ko ashaka iyo genocide mugabo yavuga ati abahutu ni muzi nyuma yanje ati kuko abatutsi bagira badutwara insinzi wibaza ko ari kuba bisigura iki canke mbega mbonaga abatutsi wacu biyumvira iki.
Ibindi bibazo byashikirijwe ni byerekeye imigenderanire y'u Burundi n'amakungu cyane cyane hagati y'u Burundi n'u Rwanda hamwe n'Ububirigi. Umubonano w'umunsi umwe warangiye bose bashima haba ku Rwanda rw'umuhuza hamwe nabo batavuga rumwe na leta y'u Burundi. Bumvikanye ku rutonde rw'inkingo 8 zirimo ivyo bibazo byose nirwo ruzoba nkifatiro mu biganiro nyezina. Bumvikanye ko atagihindutse byo bahagati mu kwezi kwa kabiri kuza. Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Rwanda i Kigali ejo hahuriye inama nyungurana vyiyumviro ku vyaha birengera imbibe n'ingingo zo guhangana navyo. Inzego zitandukanye zishinzwe umutekano mu Rwanda zivuga ko zihangayikishijwe n'ivyaha bikoresha ubuhinga bwa none. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu Asumtakaboye.
Mu nama yateguwe na Sena y'u Rwanda igahuza abayobozi mu nzego zinyuranye cyane cyane zirebana n'umutekano w'igihugu, aba bayobozi bagaragaje ko muri iki gihe ikoranabuhanga rigenda ryoroshya ibintu ariko bakanahangayikishwa n'ibyaha bisigaye biboneka biturutse kuri iryo koranabuhanga. Mu mbogamizi bavuga ko zikigaragara hari amategeko atagendanye n'ibihe. Komiseri Maurice Murigo ushinzwe kugenza ibyaha muri polisi y'igihugu avuga ko ibyaha by'ikoranabuhanga bihangayikishije igihugu muri iki gihe.
Nubwo hari byinshi ikoranabuhanga ritugezaho cyane cyane mu iterambere, ariko nanone rifite biduteza n'ibindi bibazo. Ntabwo bisaba yuko umuntu azakubyaba ibintu byo gukora mu mvuka nk'ibyo twari tumenyereye, umuntu aricara akaza akakwiba. Umuntu aragenda akareba niba email yawe ari Maurice irimo arebyiri agakuramo ari imwe gusa. Uyandikiye akabona yuko ari Maurice, ariko ya letri imwe yavuyemo bikantui kugira ngo uzabimenye bikakugora. Amafaranga wo kohereza uziko ari wa undi wahaye isoko. Ibyo ni ibibazo bigenda byiyongera umunsi ku munsi.
Umuyobozi w'urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda yavuze ko mu mwaka w'2016 ibyaha by'ikoranabuhanga byari ku kigero cya 0.36% ku byaha 2017 byakiriwe mu mwaka wose, ariko cyane cyane agaragaza ko ari abajura bashatse guca mu ikoranabuhanga ngo bibe amafaranga y'abantu. Uyu muyobozi avuga ko mu minsi ishize babashije gukumira abajura bari bamaze kwiba amadolari agera ku 700 muri imwe mu mabanki y'u Rwanda. Ibi byaha bisa nkaho ari bishya mu Rwanda kandi bigenda bikura. Abayobozi bavuga ko ikibateye impungenge ari uko bikigoranye gutahura abakora ibi byaha kuko baba bafite ubuhanga bwinshi. Perezida wa Sena y'u Rwanda Bernard Makuza:
iyo twitegereje ubukana bw'iki kibazo hirya no hino ku isi, dusanga ibyaha ndengamipaka byiyongera ndetse n'uburyo bikorwamo buhora buhindagurika kandi akenshi bikoresha ikoranabuhanga hamwe na hamwe usanga ari ikoranabuhanga rihambaye ugereranyije n'irikoreshwa n'inzego z'umutekano.
Uretse ibyaha bifatwa nk'iby'ubujura, hari n'ibindi byifashisha ikoranabuhanga bigamije kwangiza isura y'igihugu ndetse no gusebanya. Aha havuzwe ibitekerezo binyuranye binyura ku mbuga nkoranyambaga. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera bwa Nivo Duwizeyimana yasabye ko habaho uburyo bwo kumenya imyirondoro y'abatanga ibitekerezo kugira ngo hakumirwe abahimba amazina bakandika basebanya.
Na kuntu twebwe nk'abayobozi twabazwa ikintu kitwa accountability ku byo dukora, ariko ntabwo uzagenda ngo usebye umuntu w'umuyobozi ariko kubera ko witwa gaca mu makuba kuri murandasi nta muntu uzuwuriwe. Ibyo bintu rero so bizagera rero igihe abantu bakwiye kuba bafata ingamba kureba niba abantu bacuruza internet tubabwira ngo mugomba kugira kamera, hanyuma nitubona kuri iyi saha saa yine n'iminota icumi tuzashobora kubona umuntu wari wicaye aha, cyangwa nujya kuroginga muri computer ya cyber cafe ushyiremo ID yawe kugira ngo abantu bashobore kumenya uwo uriwe.
Muri uru rwego rw'ibyaha kandi havuzwe ubucuruzi bw'abantu ndetse n'ibyaha by'iterabwoba byambukiranya imipaka. Abahagarariye inzego za Leta bavuga ko hakwiye kubaho amategeko akaze ndetse n'ibihano bikarishye kugira ngo ibi byaha bikomwe mu nkokora bitarakwira hose, ariko hanasabwe ko uburyo abafatiwe muri ibi byaha bafungirwa ahabo kugira ngo be kujya banduza abandi bagororwa. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isaa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Muri kumwumviriza Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo. Mwategurira kandi mushikirizwa na Thomas Kamirinde.
Ngaramutse neza. Ejo bundi kuwa mbere abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagize umunsi w'ikiruhuko wo kwibuka Martin Luther King Jr. waharaniye cyane bikomeye uburenganzira bw'abirabura. Uyu munsi wizihizwa kuwa mbere wa gatatu w'ukwezi kwa mbere buri mwaka, washyizweho na Perezida Ronald Reagan mu 1983. Naho mu 1994 Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress yongeye kuri uyu munsi mukuru wa Martin Luther King ko abaturage bagomba gukora ikintu gifitiye rubanda kamaro. Muri make tugiye kurebera hamwe ubuzima bwa Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. yavukiye mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa mbere mu 1929. Ise umubyara Martin Luther King Sr. yari pasiteri mu itorero ry'ababatista. Umuhungu we nawe yaramukurikije, yiga kaminuza ya teoloji ayirangiza afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD cyangwa doktora. Nawe yabaye pasiteri ndetse yaje gusimbura se mu rusengero yayoboraga ubwo hari mu 1954. Ubwo Martin Luther King yari afite imyaka 25. Kwigisha mu rusengero ariko sibyo byatumye amenyekana. Ahubwo mu 1955 abaturage b'abirabura bamutoreye kuyobora imyigaragambyo yo kwanga kugendera muri bisi kubera ivanguramoko ryari ribarembeje. Iyo myigaragambyo yamaze umwaka wose. King yakoresheje n'ibindi byinshi nk'ingendo z'amahoro kwemera gufungwa yarigishaga cyangwa akavuga diskuru bikagwa ku mutima wa buri wese. Diskuru ye yabaye icyamamare ni yitwa I have a dream, ni ukuvuga ngo mfite inzozi. Yayivuze ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 8 mu 1963 mu myigaragambyo y'akataraboneka yabereye mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington DC. Iyo myigaragambyo yahuje abantu barenga 250,000. Ni ubwa mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuntu yarahagurukije imbaga ingana gutyo.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Ahakinjye aravuga ati mfite inzozi z'uko umunsi umwe iki gihugu kizahaguruka kikumva neza kandi kigashyira mu bikorwa iri hame ryacyo rigira riti twemera ko uku kuri kudashidikanywaho, ukuri kw'abantu bose twaremwe kimwe. Mfite inzozi z'uko umunsi umwe abana bakomoka ku bahoze ari abacakara n'abana b'abahoze ari bashebuja b'abacakara bazabasha kwicarana hamwe ku meza y'ubuvandimwe. Mu mwaka wakurikiyeho mu 1964, Dr. King yahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel kubera kwitangira abanyakamwe. Ariko kandi yari afite n'abanzi benshi cyane pe. Ni gutyo mu 1968 umwe muri bo umuzungu witwa James Ray yamurashe aramwica. King yari afite imyaka 39 y'amavuko yonyine gusa. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Urugamba rwa Martin Luther King Jr. na bagenzi be rwageze kwiranduka ry'ivangura mu buriro na za hoteli, mu bwiherero, aho abantu batemberera, aho abana bajya gukinira n'ahandi hose hahurira abantu benshi. Nyamara rero ikintu gikomeye kurusha ibindi bagezeho ni itegeko ryemerera abirabura gutora no gutorwa, nk'uko umwe mu bafatanije cyane na Martin Luther King Jr. Cordy Tindall Vivian, bakunze kwita CT Vivian, yabibwiye Ijwi rya Amerika. President Lyndon Johnson yashyize umukono kuri iri tegeko ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 8 mu 1965, akikijwe na Martin Luther King Jr. nabo bari bafatanije urugamba. Ubu CT Vivian ni umukambwe w'imyaka 92 y'amavuko. Ati twari mu gihugu kirimo demokarasi, twakirwaniye mu ntambara zacyo zose tujya amaraso yacu, ariko twabaturage bacyo bageraga kuri 20,000,000 niki twemerere gutora no gutorwa kugera mu 1965. Kugira ngo tubigereho abapolisi baradukubitaguye, baraturashe, baratwishe, baradufunze. Twari tuzi neza rwose ko tutazaba bene gihugu igihe cyose tutari kuba dufite uburenganzira bwo gutora no gutorwa. Ijwi ryawe mu matora niyo ntwaro ya mbere ikomeye cyane iguha uburyo bwo gutsinda no kurandura akarengane. CT Vivian yabwiye Ijwi rya Amerika ati Martin Luther King Jr. yari byose kuri jye, yari ubwigenge. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, ndabashimiye cyane ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirabandanya igikorwa ziyemeje cyo gukingira umwidegemvyo w'abari mu madini agizwe n'inkehwa, ibigwati, kime n'imico kama yabo. Knox Thames, umuhanuzi adasanzwe wa Amerika ku banyamadini b'inkehwa mu bihugu vya Aziya, avuga ko igikorwa cyo gukingira abo bantu ari ikintu gihambaye ku migenzo n'imico y'Abanyamerika. Times avuga kandi ko icyo gikorwa gihambaye nko mu bihugu nka Siriya na Iraq, aho abagwanyi b'intagondwa za Daesh ziriko zigerageza kuzimanganya ibimenyetso biranga kahise iterambere n'ibihe isi yagira camwo. Avuga ati,
in that work we saw where Daesh was committing genocidal acts against Christians, Yazidis, and Shia Muslims. At the same time that they were killing people, they were also trying to erase any evidence that they ever existed, destroying their churches, their mosques, their cemeteries. And if we were going to defeat Daesh militarily, we also need to take steps to protect the places that matter to these people that they're also trying to exterminate. And so from that work, we started focusing on protecting the cultural heritage of religious minorities.
Turiko turarangura ibikogwa vyo gukingira ibiranga ako kahise, twabonye makuru yaho Daesh yariko ihanahana makuru yerekeye ibikogwa vy'ihonyabwoko ku bakristu abo mu bwoko bw'abayizidi n'abayisilamu b'abashia. Aho ni mu gihe bari basanzwe bariko barica abantu bongera bazimanganya ibimenyetso byose by'uko bigeze babaho. Abo bagwanyi barasenyagura amashengero y'abakristu n'imisigiti n'ibibanza byabo by'amaziko. Times ati:
There was a training that went on in northern Syria where churches were trained about how to stack sandbags in front of ancient frescoes and murals so that if a mortar shell were to land, the explosive force would be dissipated by the sandbags. It wouldn't hurt the mural. And they had these very striking before and after pictures of a room full of sandbags. The bomb tragically hit. The sandbags are exploded, but the mural is fine.
Nitwaba tugiye kugwanya Daesh mu buryo bwa gisirikare, dukwiye gufata ingingo yo gukingira ibibanza biriko birasenyagurwa kandi bifitiye akamaro gakomeye kuri abo bantu bariko baricwa. Ku bw'ivyo rero twatanguye ibikorwa biraba imico kama y'abanyamadini b'inkehwa. Ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga bwifatanyije n'ishyirahamwe rya Amerika rijejwe ubumenyi mu ntumbero yo gukorana n'abanyamadini b'inkehwa barabashikiriza imyimenyerezo n'inyigisho zerekeye uburyo bwo kubungabunga ibibanza, ibikoresho n'ibindi bintu byerekana imico kama yabo igeramiwe kandi ibintu biba bifise akamaro gakomeye kuri bo. Nk'uko Times abivuga, bumwe muri ubwo buryo bwo kubikingira buroroshe ariko buri n'akamaro. Times avuga ati: Hari imyimenyerezo yatanzwe mu buraruko bwa Siriya, aho abanyamashengero bigishijwe uburyo bwo gukingira amasanamu acafye ku mpume z'amashengero yabo hakoreshejwe imifuko y'umusenyi mu gihe cy'ibitero. Ibicapo biba biri ku mpome ntivyononekara. Aba bantu bahawe imyimenyerezo bari bafise amasanamu y'uruhome imbere y'igitero n'amasanamu y'inyuma yaho, aho iyo mifuko y'umusenyi yaturika ariko ibicapo biri ku ruhome ntacyo byabaye. Muri iyo myimenyerezo barigishijwe uburyo bwo gukingira ibikoresho ndangamico mu kubifata amasanamu akabikwa mu vyuma vya ordinateur kure y'aho hantu biba biri. Ishirahamwe The Smithsonian Institute yaratunganije ibikorwa byo kwigisha ubwo buhinga abanyagihugu mu ntara ya Erbil muri Iraq. Umuhanuzi adasanzwe Times avuga kandi ko ibigwati vy'abo bantu bisangiye ibitari bike mu mico kama n'idini, ariko hakabamo n'ibindi bintu bimwe bimwe buri mugwi utandukaniye ko. Rero ati bashobora gusubizwa mu karere kamwe iyo ivyo basangiye mu mico kama bibungabunzwe.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Young man, yeah. Young man, yo, yo. Morele no samba. Kanoga inga kanyaka nande kandi muri chatawe. Na vyumba mumika nini mitito. Yuko keli vikoko vya fuga maze nga joekwa Morikano gainga Haroma ingiti cha fuga kikatero muka ukoko Haukensi tuwa vada teramye Tukikuje sukuru tuwe suko ture iki yako kikarima Tega matu igwaruka Taba umwebuta Umugani nuva kukiti Vakumono Kangu mugani Ugano kariho Vira kwata munaru Umugani Warino shamba Shamba
Njuti mwese mkunda radizwi ya Amerika, ibigani nuna makuru tuwa yatuwa fitie kuri isa, ahani ho wigaru kie, tuwa shimi kuwa mga duteza matwi, tubi furiza nuku gira ibihevdiz.
Ibigani
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.